Muracyumva ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Nk'ejo hari abantu baje bafise imipanga, badufatira ku imipanga bakagomba gutema abantu, ariko ku buryo nyene tutamenya abaribo gwa mu gahundwe, abandi barakubitwa baragandagurika. Twasaba rero mudushikire imbere badutabare.
Uyu ni umukenyezi wo muri komine Muhamu mu rwo mukuru w'u Burundi Bujumbura, aratabaza kubera ubwicanyi bwabaye muri iyo komine muri iyi weekend. Ni mu kanya gato cyane mu makuru y'u Burundi. Ndabashuhuje mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi rero, abakuru b'ibihugu bya Afrika yunze ubumwe bari bateraniye mu nama yabo Addis Abeba muri Ethiopia, banze kohereza umutwe w'ingabo z'amahoro 5,000 mu Burundi wari wiswe Maprobu, ahubwo bafashe icyemezo cyo kohereza intumwa zo mu rwego rwo hejuru kuganira n'abayobozi b'u Burundi kuri iki kibazo cya Maprobu. Leta y'u Burundi yishimiye icyemezo cya Afrika yunze ubumwe kuko n'abanyagihugu ubwabo bagaragaje ko batazishakaga batashakaga izo ngabo. Nkuko rero ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Alain Nyamitwe yabibwiye Ijwi rya Amerika, ariko kandi leta y'u Burundi ikanavuga ko izo ntumwa zizajya rero zizajya kuganira ku bindi bibazo bidafite aho bihuriye na Maprobu. Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bo bagaya icyemezo cya Afrika yunze ubumwe. Leonard Nyangoma uyobora ihuriro Senared riri mu buhungiro yatangarije Ijwi rya Amerika iki gice cy'Ikirundi n'Ikinyarwanda ko icyo cyemezo kidatangaje. Ati no mu 1993 bamaze kwica President Melchior Ndadaye, twasabye inteko mpuzamakungu ariko zageze mu gihugu hashize imyaka 10 tuzisabye. Naho Dr Minani Jean uyobora umugambwe Frodebu nawe uri mu buhungiro yabwiye Ijwi rya Amerika ishami ry'Icyongereza ko Afrika iteye umugongo Abarundi. Ati haramutse habaye genocide mu Burundi ntihazagira uvuga ko atari yarabibonye. Umuntu umwe yarayigishwe, abandi bane barakomereka barashwe muri komine Muha mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka araduha inkuru irambuye.
Igitero cyabitwaje ibigwanisho cyabaye igihe cy'isaha zibiri z'ijoro kuri uyu w'Imana muri karitsiye Gikoto ya zone Musaga. Nk'uko bivugwa n'abatewe, icyo gitero cyatumbereye ku rugo rwa Gasasuma Laurent, umukukuruke mu gisirikare cy'u Burundi. Uwo nawe niwe yaraye hasize ubuzima. Ababanyi biwe babiri Ndayisaba Joseline na Niyomwungere Arcade nabo barakomeretse cyane. Uwo mukenyezi azwi ku izina rya Niyonkuru Albert ari mu baraye barusimbye, ntasigura ronka aha ubwicanyi bwaraye bubaye.
Babo yirumva twumvise amasoro gusa ariya apfuka. Ntitwabaye tukikebuka ngo turabe bariwe twakiye twiruka. Abari abakomeretse nabo bamaze kugwa, ntawabonye warashe uwari. Hari saha mbiri bamutwe ko turateka, abandi nabo bataramye ne barindiriye ko duhisha ngo babagaburire.
Mwibaza ko none abo batinga hari bandi vyo vyavuye kuki?
Ntutse no kure capfuye kuko ntababura n'abarimwo. Habintu byo gushwana ntibanashwana, bari abantu bo batama bitekereje nyine. Nk'uwo yapfuye ari umutama nyine, nta n'umuntu bashwana. Twe no kuri biratubabaza ryo turi ko turabona ubwicanyi nk'ubu bantu bagoma bapfa nyine, ntituronke tubisigura.
Uyu mukenyezi asaba ko umutekano wa bene Burundi wukingirwa, ubwicanyi bugahagarara.
Twe twasaba umutekano gusa. Bano kwe twasaba amahoro, abantu bakareka gupfa, abajejwe umutekano kabidufasha.
Ubwicanyi buba muri kino gihe mu gisagara cya Bujumbura burarenze. Ibyo bivugwa n'umukenyezi w'inararibonye atashinye kwivuga izina twasanze muri quartier Gikoto cyo kimwe n'uwo wa mbere. Asaba ko ubwicanyi bwahagarara abantu bakibera mu mahoro.
Yego, ikintu twasaba ngaha mu Gikoto twusaba ko tworonka amahoro kuko nta kindi twifuza. N'ukuri umuntu apfa ku munsi ku munsi. Nk'ejo hari abantu baje bafise imipanga badufatira ku mpanga bakagumba gutema abantu ariko kubujyo nyene tutamenya abaribo gwa mu gahundwe abandi barakubitwa baragandagurika twasaba rero mudushikira imbere badutabare baduha mahoro nta kindi dushaka tureke guhekurwa ku munsi umubyeyi yarungitse umwana ntagaruka mushinga ntahagiye ku kazi ukaza wumva ngo yafashwe hama gatoguka ibyimba twasaba mahoro n'ukuri batugirira imbabazi imana itubabarire baduha mahoro
ababa aho haraye hatewe bakeka ko ababateye bo bari bamwe mu gwaruka gw'umugambwe uri ku butegetsi baba ngaho nyine mu gikoto nitwashoboye kuronka urongoye imbonera kure zungaho mu gikoto ngo agire ico bivuze ko ariko umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yamenyesheje ko abaraye bakoze ico gitero ari inkozi z'ikibi ahandi humvikanye amasaso mu giro ryo kuri w'Imana ni muri quartier Musama ya zone Kanyosha muri commune Muhanyene umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko amasaso yumvikanye yarashwe n'abapolisi bariko batesha umugwi w'abasuma bitwaje inkoho bari bafise umugambi wo kwiba Pierre Nkurikiye yamenyesheje ko abantu babiri bakomeretse inkoho imwe mu bwoko bwa Kalashnikov abasuma bari bitwaje irafatwa Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Ikigo cy'Ikinyamerika cyitwa American Corner cyashinzwe na basade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara cya Gitega kiyemeje gufatanya n'amashuri mu rwego rwo gutsura umuco wo gusoma haba mu rubyiruko haba ndetse no mu bakuze Fidel D'Antoine Sabimana araduhiye inkuru
Tukigera ku kigo American Corner twasanze abanyeshuri bari mu mwaka urangiza amashuri yisumbuye mu bijyanye na assistance sociale bakaba bari baje kurondera ibitabo bizobafasha kwandika amaraporo yo kurangiza amashuri bari baje baherekejwe n'umwigisha bakurikirana twabarije umwigisha chatumye bimuri ishuri bakaza ku kigo American Corner kwigiraho
abana abanyeshuri bo muri section bita assistance sociale twatugeze ku ngingo y'icigwa yo gufata amanote ibyegeranyo ibiki ibyo wasomye amanama ama expose tusa iki kigo chaba nikigo kiri gitunze ibitabo gitunze ubuhinga bwinshi kandi yumva ntirekanza n'abanyeshure kuberaho kwishure bari ku bitabo ntibikwiye cyane rero muganga aha twasanze ibitabo byinshi cyane donc amahoma ibitabo bijanye na science ama encyclopedia ama dictionnaire eka n'ibitabo uhashitse birasiga ubwenge
abanyeshuri bakaba bashima uko bakigwa kuri American Corner n'ibitabo bahasanze ngo ntavyo bafise ku ishuri basanzwe biga
cyambere twashimye nuko twashoboye kubona yuko ibitabo byose twaye dukeneye byari bihari kandi ikindi kintu twashimye ni uko akira kwaho ico kintu cyadushimishije cyane
nibayemere Joseph umuyobozi w'ishuri New Generation aba bana biga ko aremeza ko amashuri afise ibibazo byo kuronka ibitabo mfasha nyigisho akabashimu ufatanye bw'amashuri n'ikigo American Corner
hanyuma lise technique New Generation ni ishure yabigenga hanyuma nkuko mubizi nk'ayandi mashuri nayo yafise ibibazo by'amabibliotheque n'ibitabo rero aho twumviye yuko ikigo dushobora gukorana yuko tugiye kugishobora twakwita partenariat na kino kigo kugira ngo tuhame tugiranira imigenderanire na cyane cyane kujyanye ngusoma
Kabura Gerard ajeje ububiko bw'ibitabo muri American Corner avuga ko ico kigo kigiye gukorana n'amashuri yose yoba bikeneye mu kumenyereza abanyeshuri gusoma
ni intambwe ya mbere kandi yabaye nziza turabere ko berana bishime twanavuganye nabwe yuko turatubwira no du conference tutodutwa donc bicabi bituma kwiexprima abana bo bariko baraheza kwiexprima mu mengabira wagoro ure tuzogerageza tuze turafasha ibintu byo gusubira ku motiva gusoma twarasubiye inyuma gose urakoze
Gerard Kaburahe abandanya avuga ko bibabaje kubona abantu barangije amashure harimo na za kaminuza baradebukiye gusoma ibitabo ivya bivuga afatiye ku buryo abize bitura ico kigo ari bake cyane Kaburahe Gerard akabona ko abantu bakuze bakwiye gutanga karorero keza ku bana babo mu gusoma ibitabo
abantu bavuga ko badebukiwe abakozi ba leta baradebukiwe hariho abakozi ba leta bamwe babikunda ngo bari kurushe udasoma umwana wawe umva azosoma gute umubyeyi mwiza niwe atanga karorero niwe akundisha abana abafunksiyoneri ko benshi bariko bagira imiryango bariko bagira abana ariko barakura niwe bateza gutanga guhimiriza gutanga karorero keza ko nakubwiye yuko ibi bintu z'abantu badasoma mu Burundi dusigaye tuyibona mu nyifato akabona izindi civilisation ngine zabaho ngine izi civilisation zifata mu ntambara zifata mu ngorane zifata mu mibano
ariko naho biri gucyo haracari habakozi ba leta baza kuri ico kigo gusoma ibitabo gahungu Bernard numwe muri abo akaba yatubwiye igituma wewe afata kanga agendera ikigo American Corner akicara agasoma ibitabo
nuko twasanze muri ibyo bitabo hariho ubumenyi bwinshi ubu rero umuntu agerageza kugwiza canke nuko utibagira ivyo yoba yararonse
twamenyeshe ko igo American Corner cubatswe ku mfashanyo y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe ya Amerika akaba harimo ibisata bitandukanye kwigisha icongereza ibitabo byo gusoma kwiga biceye ku buhinga ngurukana bumenyi abanyeshuri bifuza gukina amateatre nawo nyene barisanga muri ico kigo Fidel d'Antoine Sabimana igitega kubwije ijya Amerika
Umvere ushama goti ndakubwira ico nagutumiye urabona ko umuntu ayicese heruka natsinzwe
icese
kandi ahanini byatewe nabijya bintu wavuze
ariko navuze byo dami
Eko
kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata wapfuye kubyikebera gusa kubera yari yahunze
ndabizi ko ari iryiwe ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose yemwe naho ushaka inka niyayo ndazi gukubitira ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze
kare bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura naho uraramwo
yo
Mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje. Gushika naho ndahira nimbwa yanje. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye.
Nabaye gute.
Ndahira mbi ntigwaza mu nda wa mugabo. Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana.
Ha. Damiano ndakubwiye. Jewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompi nkazuzu yakabande. Sishobora kurenga kundahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone iki maramare. Banjira uke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuri ya maronka kadamia. Sha. Nzovu kuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze umwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Abakuru b'ihugu bya Afrika yunze ubumwe nkuko mubizi banze kohereza umutwe w'ingabo z'amahoro ibihumbi bitanu mu Burundi wari wiswe Maprobu iki kibazo nicyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije arangije kuganiraho na Jacques Bigirimana uyobora umugambwe FNL n'abanyagihugu ni muri cya kiganiro muri sanga
Nama y'abakuru b'ihugu byo muri Afrika yarangiye ejo ku munsi wa Mungu ya Addis Abeba ku murwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia batumvikanye ku mugambi wo kurungika mu Burundi inteko zijejwe gukingira abanyagihugu leta y'u Burundi itangaza ko yanezerejwe n'iyo ngingo ikongera ikavuga ku ikibazo canke umugambi wo kurungika inteko mu Burundi uhebwe utagisubira inyuma batavuga rumwe na leta bo bavuga ko makungu ya hemukiye Barundi kuko yananiwe gufundika umugambi ukurungika inteko mu Burundi mu gihe hari abafite kizero kwishira mu Afrika rigiye kurungika mu Burundi abatetsi bo mu rwego rwo hejuru bazoja kugerageza kujijura leta y'u Burundi kugira ngo yemere izo nteko leta y'u Burundi yoyo ivuga ko izo ntumwa zizoba zijanywe no kuganira ku bindi bibazo ikanamenyesha kwako kazoba rakaryo ko kwereka abategetsi kw'amakuru atangazwa mu nyamakuru by'abanyagihugu ari byo bita media social bitandukanye nibiba mu Burundi uyu munsi rero twatumiye abashingantahe babiri bafise uruhara ruhambaye cyane muri politiki y'u Burundi tuzoba turi kumwe n'umushingantahe Leonce Ngendakumana arongoye umugambwe Fodebu mukanya nibaza ko turiko turamurondera mukanya turamubona ariko turi kumwe kandi na Jacques Bigirimana karongoye urundi ruhande rw'umugambwe FNL Jacques Miriweneza
Mwiriweneza
murakomeye
ego turashima
mukanya rero turatangura ikiganiro cerekeye ivyavuye muri ya nama nkuru y'abategetsi bo mu bihugu vyo muri Afrika Mushyantahe Jacques Bigimana na shaka dutangure kuri we mukurindira umushyantahe Leonce ngenda kumana na shaka mutubwire ukuntu mwakiriye ingingo yafashwe eka nabatetsi abakuru bihugu byo muri Afrika bakoraniye Addis Ababa mu gihe cy'iminsi ibiri bakaba rero batafashe ingingo kurunyika inteko mu Burundi mbega ivyo mugambwe wanyu mwavyakiriye gute
murakoze cyane twebwe twabyakiriye neza cyane ko uBurundi abategetsi barongoye ibihugu bya Afrika bemeye neza ku Burundi ari igihugu cikukiye kandi ari igihugu kiramutswa intahe n'abagabo ko rero hataragera ko gikenera inteko mvamakungu zoza kugitunganiriza umutekano wabo kuri twebwe rero ni intsinzi cyane ikomeye ku Burundi ni intsinzi ku Barundi kandi niteka rihambaye abarundi duheje kuronka
ariko mushyantahe Jacques Bigirimana hariho abarundi benshi bibaza ko kubera ubwicanyi wandanye mu Burundi izo nteko zari zikwiye kuba zorungwe kwa Burundi kugira ngo zikingire abasivile baricwa ku mpande zose ico si kibazo gihambaye
abo bavuga ivyo baradifite barondera nagenda kugire mbwenzi inkuru kije wewe warakurikiranye hafi cyane ibibera mu Burundi none ko uzi neza ko imbere yuko kajya kagwi no kwita kagwi kabagarariji bagiye mu ibarabara bagahakana ko amatora aba bakajya mu ibarabara bakaturira amapine bagaturira amazu bakica abantu imbere yuko kajya kagwi gatangura urazi ko atanduru zari mu gihugu urazi ko atabantu bapfa urazi ko atabantu bahunga ivyo byose ndakubwiye byatangujwe na kajya kagwi byatanguye aho bagiriye iterabwoba mu gihugu bakabwira abantu ngo nimuve mu mazu ibararirarwa ibarigirarigwe kandi barirabusema ko iteriki 15 z'ukwezi kwa 13 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka warayurangiye baciye berekana ibyo bari bakamije none ibintu bitegurwe n'abantu akagwirundaka kabitegure leta iri ngaho leta igerageze kuvyamira kaje gasimbira ku isunzu ry'inzu ngo rungike inteko izo nteko zijubu ko katari bwazi zisabwa uno munsi kwako kagwi katari bwazi hamagare imbere yuko gatangura gutema gatongora ngo ariko kiyamiriza ibiri ngo bya gatatu cy'umukuru w'igihugu
tukivuga kandi kuri ico kibazo c'inteko hariho abatetsi batekanya kuja mu Burundi abategetsi bishiramwe ya Afrika eka bo hejuru bo mu rwego rwo hejuru bazoja bazorungikwa mu Burundi kugira ngo bajijure leta y'u Burundi kugira ngo yemere izo nteko nkuko byavuzwe izo nteko ntizishobora kurungikwa leta y'u Burundi itavyemeye muri baza ko izo nteko uyo murwi wabo bategetsi bazoshobora kurangura igikorwa bazoba bashinzwe
imana yo mpa bakaza mugenzi imana yo mpa bakaza bazoza bafise ibyo wa ya zantumwa za ONU ziheruka ngaha zari zifise mu nyuma bazosubira inyuma batekeye ibyo zijya ntumwa zawe ni zagiye zitekeye ariko gamugenzi inkundi kije bakaza zijya ntumwa zawe ni zikaduga mu masaha 10 yo muhingamo igitega kubona n'umukuru w'igihugu zigasanga kwibarabara n'umwakaka w'abanyagihugu bibereye mu bare bibereye ku mirimo abacuzi bacura abari nibarima abandi abanywa abanywa ari umwakaka mu kumanuka basanga karaoke ziriko zirasamirana igihugu cyose n'umwakaka umwe yambwiye ati mbega mu ngo wanjye abanyapolitike b'urundi mwabaye gute ati murabona ukuntu mutuzembagira ati ibi nibyo mwariko muratubwira ko ingana zitikira mugenzi ese ako kagwi ko ndamuze uwo mugwi woza ugashika ngaha mu Burundi n'ukuri byo tunezeneza cyane kuko ibi biriko biravugwa na uzokwicuza icyo wabyiye ahubwo icyo uzogenda uvuze nuko uzosaba ko abahunze Burundi bahunguka abitwaza umutekano muke ko boce batahubwo nyene icyo cyo ndatwa cyo cyavuga
hari n'ikindi kibazo mushyana Jacques kibazo cy'ibiganiro ibiganiro bikorera mu Burundi hariho abanyapolitike benshi cyane cyane abari hanze y'igihugu batemera ko ivyo biganiro ari ibiganiro bashaka kugira ico bishitse kuko hariho nk'abatavuga n'umwe na leta batariko barabigiramwo uruhara kugira ngo abarundi bose babijemwo baba abari hanze canke abari mu gihugu hagati hokorwa iki ingingo leta y'u Burundi yofatana yihe canke imigambwe gereye leta y'u Burundi umugambwe ukutetse
ibiganiro byari byaratanguye kandi urinze ubona leta ihaguruka imigambi gahaguruka tukaja ikampara mu Buganda aho hatanguzwa ibiganiro nuko leta yemiye kujya kuganira ahubwo mukwiye kubaza muti mbega icyatumye ihagarara migike nico tugomba kumvikana ko iki abaruni n'amakungu nibacunze leta yemiye kujya kuganira mbere yashyizeho n'umugwi uyiserukira uganira dushitseyo twagiye tubona umuhuza yaraduhinduriye urutonde rw'abatumire urabona ibiganiro ntibyahereye ikampara ibiganiro byahereye ngaha mu Burundi nyine icyubahiro president Museveni igihe aza ngaha aje gutanguza ibiganiro yari yatumiye imigambwe mu mazina yayo n'abayirongoye n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki n'abandi umwe wese nica serukira n'umugambwe aserukira ahagiriye akadusugarana intumwa yiwe umushikiranganji w'ukwivu n'abansi w'Ubuganda nawe nyine yasubiye gutumira bamwe nyakubahwa Museveni yari yatumiye rero bose yaratumiwe nk'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Minani yaratumiwe nk'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri Nyangoma yari yatumiwe nka CNDD naho atitabye intumwa yiwe niho yari yiri uruna n'imizero y'abarundi bari rwatumiwe nk'amizero y'abarundi bari rwaserukiwe na Rwasa ruserukirwa na Nditije witwa uruna n'imizero y'abarundi MSD yari yaserukiwe n'umunyamabanga mukuru wayo yari yatsitse nka MSD imigambo yose twese FNL neratumiwe nk'umukuru w'umugambwe FNL tushitse riri Kampala tuza twumva bamwe bari batumiwe kuri ya mazina y'imigambo yabo twumva hari ikindi kintu kitazwi tutazi kitanemewe n'amategeko ngicyo nicyo cica yaho ngo nicyo giserukiye abo bantu bose twaratangaye twagize ati no numuhuza ibyamugoye n'ibiki ibiganiro bishasha zanye cyangwa nibandamiriza aho bimwe bya mbere tere cyatanguriye ngaho rero icyo tutumvikanye ko n'ubu yovuga ati ndatumiye yose nk'umukuru w'umugambo SNDD Frodebu agahamagara sinduhije nk'umukuru w'umugambo MSD agahamagara Nyangoma nk'umukuru w'umugambo CNDD agahamagara Minani nk'umukuru w'umugambo Sahwanya Frodebu nyakuri bigira imana nk'umukuru w'umugambo FNL agahamagara Rwasa na Nditije nk'abantu babiri baserukira urura n'imizero y'abarundi n'ukuri leta iramutse yanse tuzoyigondoza yemere kuko mu by'ukuri ntacyo tuma yanga ibintu nk'ibyo kuko twarabitabwe kandi twarabyemeye
yego tubibutse inshuti mwese ko muri komarabandanya kumviza iradiyo hejuru y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga cyane ku nama y'abakuru b'ibihugu yarangiye ku munsi wa Mungu ejo ku munsi wa Mungu ya Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia muri iki gihe turarindiye umushingantahe Leonce Ngendakumana umukuru umugambwe Frodebu ariko mu kurindira turafise umunywanyi radio ijwi rya Amerika Claude mwiriwe neza murafise kibazo murafise icyumviro
bo ishingira abafise kigo cyara ko byerekeye ibyo bya mapobo ndabara bidakeneye ngaha mu Burundi rero Burundi buri mu mahoro hakintu mbere cyo tuma baza akari ko kaza cyo cyambura igihugu muraho bagiye hose nta mahoro bigeze batanga cyo bacyita rero uko boganira ama kicaraba cyari hagusamaza abanyagihugu abaganira baradi radi sinarege nibo botegeza kuganira kandi abo ngo ariko bagari bagira ibiganiro hagati mu gihugu kandi dusamaza amakungu kuko abanyagihugu hagati mu gihugu ntacyo batofasha abantu bigwa barica ntacyo batofasha yazize nuko bokegera sinarege hano bakaganira abakizi nabo baca uwo nimbari cyacu nagabadamura mwese gabo
yarakumva
nagabadamubate kuko ku mvugo yiwe nengavugira umugambo senzi devgedi nibwo ko bari muri opposition kandi zumvikana na gatoya bari ya migambi iri mu kwaha kwa senge dekret bari ikintu kiri kuri na kivugisha ukuri arije guhengamira ku butegetsi abe nk'umuntu ari hagati na hagati murakoze
urakoze Claude reka tufate n'ikibazo cya Juvenal mushanahe Jacques Bigirimana turamusaba yishure ico kibazo muvuze ko ibiganiro nyakuri ivyo bo hagati ya leta y'u Burundi hamwe na Senarede yongera avuge niba umugambwe uri kutegetse cyangwa ari umugambwe woba urwanya leta mushi ntaje Juvenal mwiriwe neza muratwumva
mahoro
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego nagomba mbadire hose
Leonce turamurindiriye nibaza ko ahari atwumva ariko mukanya nibaza ko azakuboneka telefone yiwe yari ikiri ikirakora ariko nibaza ko mukanya tumubona ubu turi kumwe na mushi ntaje Bigirimana Jacques Bigirimana arongwe umugambwe urundi ruhande rw'umugambwe FNL duka kwijambo
amwe kwizama probu kuri ugiye kuri abagembo na nka kinini ya dai gikenewe ko kimwe gusa nuko bwo kwicara bakavugana mu bundi bwo kujya kwa mabarindi je simbona yendi nga mu rundi bujumbura mbona umutekano mbona wakwiye nyuma n'igituma abo bari hanze nabyo bazi baguma gusa bakokeza byinshi ntibazi niko birabera rero ikiyayi mbona ari uko bakomeza ibiganiro gusa hanyuma barundi tusomye turayishoboye turafise ingabo igisirikare n'igipolisi nibaze yuko gusa abo ibiganiro ihurikiyemo bose hanyuma tukira mu mahoro murakoze
murakoze cyane rwose Juvenal mushana Jacques Bigirimana ibibazo bibiri ikibazo cya mbere cya Jean Claude avuga ko ibiganiro atagusigana inkore ku maso bikwiye kuba hagati ya leta na Senared akaba kandi yabaje n'ikibazo niba mwebwe muvuga rumwe n'ubwambure ku butetsi cyanke mugwanya ubutetsi ikindi kibazo mushana Juvenal nawe nyine abajije kiri bose bahurira ku kibazo kimwe ko izo nteko zidakenewe ariko bakavuga ko ibiganiro bihambaye cyane rwose ari nico gituma byotangura ijambo rigwawe mushana Jacques Bigirimana
murakoze cyane ubwami na mbere ngira ngo muri zuya vuze Jean Claude yuko jewe nabamvugira umugambwe uri ku butegetsi jewe simvugira umugambwe uri ku butegetsi jewe mvugira umugambwe sanswe dongoye ariwo FNL rero naho nogira ico duhurije ko n'umugambwe uri ku butegetsi ubwo n'uburenganzira mpabwa nibwirizwa shingiro n'uburenganzira mpabwa n'amasezerano ya Arusha n'uburenganzira mpabwa n'itegeko rigenga imigambwe mu Burundi ndarekuriwe kwiyumvira uko nshaka ndarekuriwe gushikiriza icyiyumviro aho cyo bagihengamiye hose uko ndacyiyumviriye ikibi nugishikiriza nabi ikibi nugutosekaza agateka kabandi no kubaka uburenganzira abandi
umvere ushamagoti ndakubwira ico nagutumiye urabona ko mu ntaye icese heruka natsinzwe
icese
kandi ahanini byatewe na bijya bintu wavuze
ariko navuze byo dami
yego
kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata wapfuye kubyikebera gusa kubera yari yahunze
ndabizi ko ari iryiwe ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose
yemwe
naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze
kare bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura naho woraramwo
yo
mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose
yego
ndarahira mama ndarahira umwana wanje gushika naho ndahira n'imbwa yanje oya
kandi we sinzi uko wabaye
nabaye gute
indahiro mbi ntigwaza mu nda wa mugabo urababwira ko wari wihenze none we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana
Damiano ndakubwiye cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanza naho wompi nka zuzu yakabande shishobora kurenga ku ndahiro
oyasha
ushaka nikure ku buntu abantu bose bambone iki maramare banjira umuke ahari umugabo hasigara umugayo hejuru ya maronko kadamia sha nzovu ukuri shake nakuzire n'uzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze umwe za America mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu
Radio Ijwi rya America mu kirundi kinyarwanda nshuti zacu aya makuru arimo arasoza gusa nagira ngo mbibutse yuko twavuze ku kibazo cya maprobu wa mutwe w'ingabo z'amahoro ibihumbi bitanu Afrika yunze ubumwe yashakaga kohereza mu Burundi nk'uko rero mubizi abakuru b'ibihugu bya Afrika bari bateraniye Addis Abeba muri weekend ishize bafashe icyemezo cy'uko izo ngabo batazohereza ahubwo bavuga yuko bazohereza abantu b'abategetsi bo mu rwego rw'ejuru kuganira na leta y'u Burundi ku buryo aba basirikare bajyayo cyangwa se niba batajyayo ubwo rero iminsi iri imbere izatusobanurira uko bimeze naho ahandi ni umuntu umwe wishwe muri weekend ishize arashwe muri komini Muha ya Bujumbura umurwa mukuru w'u Burundi abandi bantu bane barakomeretse bose barabo mu muryango umwe w'umuntu wabaye mu gisirikari ariko ubu ngubu wari waravuye ku rugerero maze rero ndabashimiye cyane rwose byimazeyo mbararikira andi makuru Mukanya Samuel Nigice mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'ijwi rya America